bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na hazo ndongo ibiganiro byo numwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Njya gasege ndara ahantu ndara ngo nkata nkirwa ngaha aroho mu gihe njya nkarondera ahantu ndyama nkemera nkatunanya ne ngaha nyene nkagoma ngaha nyene ne ngende he no mu ndaro yo kwijoro yo cyanyiriza mu mirwi wiwe ntanga nkirwa ngaha ngateka twandose nkajya hamahagera mu gihe njya gasege ndara mu babanye nkajya
uyu numwe mu banyagihugu bo muri zone ya Gatumba commune ni Mutimbuzi ibijumbura avuga yuko imyuzurira y'amazi y'imvura yaguye mu kwezi kwa gatanu n'ubu ikibabangamiye abagera ku majana indwi nibo bakeneye aho barara. Turabigaruka ko handi hatome hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbaze ndabwire muri make ko abimukira barenga amajana atandatu bagizwe n'abagabo, abagore hamwe n'abana benshi bava muri Afrika bagize umunezero mwinshi n'ivyizigiro ku munsi w'Imana ejo y'igihugu bwato barimwo buheruka gutabarwa bemererwa gushika ku kivuko ca Espagne. Ubwo bwato Aquarius bw'umuryango w'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières bwagereye ku kivuko ici gisagara ca Valencia. Abari muri bwo bakiriwe n'abakorerabushake umuryango utabara imbabare kwahuje mu Gifaransa barenga 2,300 hamwe n'abandi bakora amashami atanga imfashanyo apolisi abaganga hamwe n'abasobanuzi bakiriwe nyuma y'indwi Ubutaliyano hamwe n'izinga rya Marte vyanse kubakira ku butaka bwabo. Espagne isigura ko kizobakira igihugu ca Espagne gisigura ko kizobakira bakiriye imisi 45 mu gihe bazoba bariko barasaba ubuhungiro muri ico gihugu canke mu Faransa. Abategetsi ba Nigeria batangaza ko bombe zatewe n'abihevyi zarayezishe abantu bashika kuri 31 n'umwe mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno. Nta muhari n'umwe wari bwitirire ico gitero gushika kuno wa mbere. Hariko ibitero nk'ivyo bikunze kwegekwa kugatwe kumurwi w'iterabwoba wa Boko Haram. Boko Haram yagirizwa urupfu rw'abantu bashika 2,200 kuva utanguye ibitero mu buraruko bwa Nigeria hari mu mwaka 2009. Radio y'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 metero 31 na metero 41 aho ni ku murango ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongenda bahikaze ikiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu bahurikiye mu makoperative yabunguruza abantu kuri moto mu gisagara ca Kigali batakambira inzego zishinzwe igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu gukora amatohoza acukumbuye bagiriza bamwe mu bayobozi babo kubanyereza imitungo yabo. Ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha makuru ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagire ubusa.
Mu nama yahuje Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi, ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative, abibumbiye muri koperative z'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali n'izindi nzego, byaje kugaragara ko hakiri uruhuri rw'ibibazo kubari muri ayo makoperative. N'ibibazo bishingiye cyane ku micungire y'imitungo y'amakoperative yabo ndetse n'imiyoborere bavuga ko idahwitse muri ayo makoperative. Umwe mu banyamuryango bazamuye ikibazo ahuriyeho na bagenzi be yabwiye abategetsi ko amaze imyaka 24 muri koperative. Kuva iyo myaka yaba imigabane shingiro, imisanzu n'ibindi ngo abanyamuryango ntibazirengero ryabyo. Kuri mikoro ya Radio Ijwi rya Amerika na gahinda kuri bwana François Iyamuremye w'imyaka 56.
Imyaka 20 irashize ndi mu makoperative. Genocide irangiye nibwo twashinze ikitwa gasitamurwa, dutanga imari shingiro y'ibihumbi 50. Ibihumbi 50 tugatanga n'umusanzu w'amafaranga 300 buri munsi. Ayo mafaranga yose imyaka yose tumaze tuza hano yagiye ajye. Turagenda uyu munsi imari shingiro yacu ntibatwerekana niba yarungutse niba yarahombye.
Bwana Iyamuremye yabwiye abategetsi ibindi byanyerejwe muri koperative yabo maze anabishimangira Radio Ijwi rya Amerika.
Twaguze imodoka ebyiri za koperative yacu, kamyoneti n'ivatiri. Izo modoka zaragurishijwe ntituzi amafaranga yazo zagurishijwe, ntituzi aho zagiye, ntituzi n'abaziguze n'uko byagenze. Umujyi wa Kigali waduhembye Algesa zirindwi yuko dufite imikorere myiza muri Nyarugenge. Izo Algesa zirindwi, Algesa imwe igura miliyoni, ni miliyoni eshatu n'igice. Izo miliyoni zose ntabwo tuzi ahantu zarengeye. Hari miliyoni zirindwi bazanye ngo muri koperative z'imituri zacu twatangaga amafaranga y'imisanzu. Izo miliyoni nazo ntabwo tuzi ahantu zarengeye.
Abandi banyamuryango mu makoperative y'abamotari mu mujyi wa Kigali bakavuga ko abagerageje gutunga gatoki abanyereza imitungo yabo baterwa ubwoba.
N'ugerageje kuzamura ikibazo cyumvikana n'ingingo yumvikana mu kimotari, bamufata nk'umuntu ngo ushobora kuba agiye kurema agatsiko. Kandi twe turi kuburanira inyungu zacu dushingiye kuko umurongo leta dushyiriyeho amategeko n'amabwiriza abiteganya, tukabaza ikibazo ariko ugasanga biheze mu kirere. Kumva bari kutubwira ngo bazabisubiza. N'ubu ngubu ninjye utinyutse kuvuga ibi, abandi iyo bagiye kubivuga bafite ubwoba ngo inkuriki zirabaho ngo turafungwa ngo turaregwa n'ibiki n'ibiki. Ariko jyewe nahagurutse mvuga ngo niyo byaba ari ukurengana nzemere ndengana, ariko nashyize ukuri ahagaragara.
Ubutegetsi bwizeza ko kubera amavugurura mu micungire n'imiyoborere y'amakoperative hatazongera kubaho kurigisa imitungo y'abanyamuryango. Bwana Vincent Munyeshyaka ni ministre w'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda.
Politiki irimo kwihindura ku buryo nta muntu uzongera kurya iby'abandi mu birangire. Ibyo ngo bimeye. Nta muntu uzongera kuba. Kuyarya byo bazayarya ariko bazamenye ngo turahari. Iyo mwitegereza mbona ari abafite apeti nyinshi cyane, ariko tukabagira inama yo kuyigabanya hakiri kare. Turashaka ko amakoperative agira akamaro ku banyamuryango.
Bwana Munyeshyaka yaburiye bamwe mu bari ku rutonde rw'abanyereje imitungo y'amakoperative bakibwiriza bakayigarura mu gihe kitarenze ukwezi.
Waba azi neza ko afite umutungo wa koperative akawusubiza ku neza, twamuha ukwezi kumwe akabikora. Niba atabikoze lisite dufite abantu 230, turabyikurikiranira. Twabigejeje no mu nzego zidushinzwe zabikora ku gihe.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda RCA mu mpine cyadutangarije ko kugeza ubu kibarura amafaranga agera muri miliyoni 72 zanyerejwe mu makoperative y'abamotari. Kiravuga ko ari dosiye cyashyikirije ubugenzacyaha. Cyashimangiye ko nta kabuza y'amafaranga bayanyereje bazayagarura, kuko ngo hari ingamba zakoreshejwe mu yandi makoperative. Profeseri Jean Bosco Harerimana akuriye ikigo cy'igihugu cy'amakoperative.
Umurengeza ko mu myaka ishize hari haranyereye miliyari imwe na miliyoni 700. Ariko uyu munsi tuvugana hamaze kugaruzwa miliyari imwe na miliyoni 500. Murikumva ko ari miliyoni 200 gusa zisigaye. Ingamba twakoresheje ku Murenge Sako ngo tugarure icyizere abanyamuryango bo mu Murenge Sako ni nazo turi gukoresha kugira ngo tugarure icyizere aba bamotari.
Icyakora kubera bamwe bemeza ko bitari ubwa mbere inama nk'izi zibaho kandi zifata imyanzuro basanga nta kigeraho, bataye icyizere.
Nuko buri munsi batubwira ko bigiye gukemuka, niyo twanditse amaretire. Niyo twanditse amaretire avuga yuko twariwe amafaranga yacu, birangira batubwiye ngo bazabikurikirana ariko bigahera mu kirere.
Ntacyo bazakemura, baratubeshya, baragenda bakicara mu biro wagira ngo basangira nabo muri Arasiya.
Kandi bavuze uburyo bafite n'urutonde rw'abantu
bararufite, ariko wagira ngo barasangira. Iyo tuvuze ntibashaka ko tunavuga
Kugeza ubu ikigo cy'igihugu cy'amakoperative mu Rwanda kirabarura amakoperative 182 y'abatwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari mu mujyi wa Kigali, gibumbiyemo abanyamuryango hafi 25,000, hafi ya bose bakiri urubyiruko. Kibitse urutonde kandi rw'abantu 230 bakurikiranyweho kunyereza imitungo muri ayo makoperative basabwa kuyigarura mu maguru mashya. Ukurikije agahinda bamwe mu banyamuryango b'aya makoperative bagaragaza, birasa naho bitabaye itegeko kuba muri koperative ku bamotari bamwe bagombye kuba barazisohotsemo. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric arakenuye tukiringaho mu Rwanda imashini zikoreshwa mu gutunganya itabi mu ruganda rwo mu muryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara mu Rwanda zimaze kugurishwa camunara. Turi kumwe na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ku murongo wa telefone ariko arakurikirana ino nkuru. Assumpta, amahoro ngaho mu Rwanda?
Amahoro Diane.
Ego, ibyo byuma byagurishijwe sangapi, bigurishwa angahe, hamanande?
Bigurishijwe mu kanya hafi mu matasita, umuguzi umwe gusa niwe wabashije gutanga ikiguzi fatizo bari bagennye bavuga bati imashini abagenda gaciro bari bavuze ko zitajya munsi ya miliyari 1,700,000. Habonetse rero umuguzi umwe wayatanze, ubwo urugo ibyuma by'uruganda rwakora bitabi rya Rwigara byegukana n'uwo muguzi. Ariko umukobwa wa Rwigara, Anne Rwigara, ni nawe wari uhagarariye uruganda, yavuze ko bakoze nk'ubujura kuko ngo agaciro k'ibyo byuma ntabwo gahuriye n'ayo mafaranga, kandi akavuga ko banze ko binjira kugira ngo nabo bashyireho abagena agaciro babo.
Hanyuma uwo muryango wa Rwigara wumva bari bahagarariwe na Anne, baravuga ko bagiye gukora iki, bagiye kwakira iyo ngingo gutyo nyine canke hari ikindi bategekanye?
Bayakiriye nabi, baravuga ati tugiye gukomeza mu rukiko, nubwo batangaza ko nta cyizere bafite cy'uko hari icyo urukiko ruzahindura, ariko baravuga ngo bagiye gukomeza mu rukiko.
Wo kwibutsa abariko baratwumviriza batazi igituma ibyo byuma bigurishijwe, ido n'ido n'iki?
Icyo navuga ni uko ibi byuma cyangwa se n'itabi ubwabyo byagurishijwe mbere mu mezi atatu ashize, byose biri mu rwego rwo kugira ngo Rwanda Revenue kwishyuza Sinaporo umwe n'ungana na miliyari 6. Ubu rero uyu munsi ikindi cya kabiri gitezwe cya munara, nyuma y'itabi ryagurishijwe 550,000, izi mashini nazo zigurishijwe miliyari 1,700,000, ni ukuvuga ko umwenda ntaho uragera.
Urakoze cyane rwose Assumpta Kaboyi, ubandanye ukurikirana iyo nkuru. Amaturayiza tugaruke ku makuru yacu arambuye yo hanyuma.
Urakoze Diane.
Imiryango igera ku 700 yo muri zone Gatumba, turi muri commune Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mu Burundi, ntigira yicira naho nayimira inyuma y'imyuzurira y'imvura yaguye mu kwezi kwa gatanu. Abenshi muri bo ntibagiraho bakika umusaya, eka n'ubukene ngo burabarembeje, nkuko muvyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse.
Imiryango yo muri zone Gatumba yasinzikajwe n'imyuzurira y'imvura yaguye itarike zine z'ukwezi kwa gatanu muri uno mwaka. Nyinshi yaba mu ducimbiri twa Mushasha ya mbere n'iya kabiri, hamwe no mu gacimbiri ka Gaharawe. Muri kino gihe imwe muri iyo miryango ibayeho ubuzima bwo kwama yasavye indaro ahikika umusaya. Uyu numwe atwiganira uko abigenza.
Kwaratewe n'amazi no kururumva imvura iragwa nk'uko imvura iguye, nkasanga mu nzu niho ibizi byateze, nkabura aho ndyama, nkagira agasege indara ahantu ndara, ngo abankata nkirirwa ngaha, ariho nkugira nkagira nkarondera ahantu ndyama. Kandi wewe nyine urabona ukuntu inzu imeze, kandi ndikiri inzu iyo nishanti, urabona ukuntu isigaye imeze. Ngaho kubera ingorane nyine ifise n'uburyo buke, nkemera nkatunanya nyine ngaha nyine, nkaguma ngaha nyine ngende he. Uno nkome ndaro yo mwijoro yo canyiriza unirwe wiwe ncanza nkirwa ngaha ngateka twandose nkajya hamahagera mwijoro ngira ngasege ndaro mu babanye hajya urabona nkajya sino hajya ama ni mu bihoro byarahitse
tujya tugunira none wadukuye wafukishije
uduki ndadutoranya aho ndakabonye nkafukishije ndadukura he nyine araho nakamwe kameze neza arakamakara ndatora nkasira ko none ugera gute
abo mu mazu atasenyutse gose bahisemo kubandanya baba muri iyo myuzurira na bugingo n'ubu itarakama. Abana baguma bakina muri ayo mazi y'ibidengeri, ababyeyi bafise impungenge ko ayo mazi ashobora kubahekura. Byongeye bavuga ko n'imibu ari myinshi igashobora kubakwegera indwara ya malaria.
Nawe ubuhungiro aho nogenda kubanda ndahongera ati ndahabura nemera kuguma hari tubwo ubu n'imibu tihageze size ba myinshi irarenze kubera ati kiyaye cy'amazi kiraho
igitigiri kinini cy'abatewe n'imyuzurira kigizwe n'abarimyi ukwisanurira amazu canke kubaka mashasha bavuga ko atavyo bashoboye niyo nzima na sitaziya numwe muri bo avuga ko n'imirima bari kwikora ko yatwawe
turashobora kugira ngo tuyisanure mugabo rero kubera ubuzima tuba dufise kugira ngo turondere ibyo tujya n'ibyo twubakisha biratugora kubaka inzu biragoye ibati ryonyene riri ku mahera menshi igiti cyonyene n'amafaranga atari make natwe atahandi turonderera mu yosuka bintu byinshi mu byaratwawe mbere ntitwigeze dusoroma none rero urumva kwiri tuca twemera tukabaho gucyo nyene none twugira gute mirima y'imiceri twari twarimye mu mirima w'umuceri aho hepfo uratwagwa n'umuhungu wanje yarafise undi murima w'umuceri twatwajije mirima ibiri yose urumva ntitwigeze tuyishoroma kubera amazi menshi niyo yari kudufasha nyene kubera twari kuronkamwe amahera mugabo urumva ubu nta na kimwe twifashije
imyuzuro iri gitera mashira hamwe amwamwe agarukira kuri bantaho nikora yarafashije mu gutanga amahema ariko harabavuga ko batashikiriwe nubwo abayarose bavuga ko bageramiwe n'izuba hamwe n'umuyaga wo mwijoro uva mu kiyaga cha Tanganyika nahayo Jean Claude umwe mubatewe n'imyuzurira avuga ko ababazwa n'ingene atakira kogwa ku bwabo
ibi bintu mu Burundi tumaze kubimenyera imyaka myinshi baraza bakaraba abagize ingorane ariko ntanakimwe twigera tubona cifashanye biradutangaza gose kubona abantu bajejwe gufasha abaza bakishikira kuri tele bakabona ibintu nk'ibi bibabaje ariko tugatahira uko baje kuturaba ukuri birababaje
nubwo ibintu biri uku umuryango w'umwe bwa Buraya warasohoye itangazo itariki imwe ku kwezi kwa gatandatu ivuga ko itanze ifashanyo kuri aba bantu ingana n'amafaranga y'abanyaburaya 170,000 ni kuvuga imiliyoni zirenga 350,000 z'amafaranga y'amarundi muri iryo tangazo bivugwa ko iyo mfashanyo izoca mu gushigikira ibikorwa umuryango utabara imbabare kwa Rouge usanzwe ukora mu kugarukira kubasinzikajwe n'ibiza nubwo bitagaragara neza ryari zoshikira abigenewe aba batewe n'imyuzurira bobo basaba ko yobashikira vuba Hatungimana Salum asanzwe ari nyumba 10 wo kwibarabara rya 12 muri mushasha ya kabiri asaba ko iyo mfashanyo yobashikira hakiri gihe cici
iyo mfashanyo nimbi hari byo shiramwe cyo tugarukira ku byihuta kuko urumva imvura yongeye kugwa ibasanga uko bari yoba ingaruka nyinshi gose magara y'abantu yosinzikara gose
Zone Gatumba iri ku birometero 12 uvuye mu gisagara cha Bujumbura igahana rubibe n'igihugu cha Republika iharanira demokrasi ya Kongo imyuzurira nk'iyi yigeze kubangamira uduce twino zone nk'uko mu mwaka w'2015 ariko kandi kuva mu ntango z'uyu mwaka imyuzurira y'imvura yarabonetse mu turere tutari duke two mu gihugu mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Tukiri mu Burundi bamwe mu banyagihugu muri commune Muhuta ni ntara ya Rumonge biyamiriza uko ibikorwa rusange bitunganijwe abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko ivyo bikorwa bisa nk'ibiriko bifata intumbero za politique Hidoni Donala Yves Irankunda akwejwe rya Amerika imuhuta mu Rumonge
Ivyo bikorwa vyiterambere rusangi vyamabiba uko umunsi wa gatandatu ugeze muri yo komini ya Muhuta abanyagihugu bavyitaba bayagirije ijya Amerika ko batumirirwa kutavuga rumwe nuwo wese bazi ko atavyitaba abo banyagihugu bakidoga ko mwerizo nyigisho zisa nizifatiye ku maca kubiri zibaruhije Hakizimana Anita ayagavuga ati
Tradisa ya Amerika anyigisha za protike nimbe bibane byo bari ko barakubwira imvugo za itse byo ari kwa ravuga ari bintu byiterambere n'ibyo byiza biteza imbere nko guca amabarabara cyo dushaka ibintu byiterambere gusa nta kindi kuraje mba ndiko ndijukira ibintu byiterambere cyari bikwiye guteza imbere ukazaba dukorera amabarabara tarinze gushyira imbere ibintu byanyigisho za politike
imurikizi y'izo nyigisho nuko harabazifatira ko bagashaka gusotora abandi no kubadodobereza ko bo barabahemu badakunda indogo z'igihugu uko niko vyashikiye Alphonse Nkunzu Muremyi
uwo munsi sinagiye nta kuko ariko numvise urunwaro wavuga ati cyose nagiye kubikorwa rusange yaba nari nkomena ari gukora ibikorwa rusange
wari waragize ubwo
imi narabugize kabisa kuko navuga ati mwanya mwaba arashobora kumfata bo tureka tukidebembya kuko ukomeye ntiwareka kujya kubikorwa rusange kurema ni baraye bagabanya umukazi nk'uyo kuko bakwiye kubigabanya kubera yuko umuntu abirashika nk'ufise akantu cyo kuko uwo munsi nyina wa gatanda nk'uwo munsi ubikorwa rusange ukagenda ushitse wagira ugendo kadomba bagwagacye mu kayira aho hantu niwe waruziga kantu za gukura mugaba cyo bagwagarika ati ntugende kwa kazi uyu munsi dufite bako kandi sanga ka kazi karapfuye none uza kugiye iki cyaza gufungura iki mwo mwanya eje byaba byashikiye gose
kugabo banyagihugu imvugo zicanishamwo ntizari zibereye kuvugwa muri ivyo bikorwa vyiterambere rusangi mu gihe abavyitaba bataba banasangiye imigambwe ibintu bibandanije uko biri Yeremia Uwimana amenyesha ko azoheba kuvyitaba yemange ingaruka zizomushikira
mwino komine yacu no kubera mbona kivyo mbona nuko ibintu by'intunze nyavyo ibintu bya politike bakavyigiza kubera ibikorwa rusange ntibeza ngo bigende neza twahora duhuza cyane gose nka jewe jizo nkurikiza agenda zemanze kubera batagabanijizo ibyo bintu by'inyigisho z'imigambo genda byemanze batabihagarika sinzosubira kubizamo ibyo bikorwa rusange sinzosubira kubizamo je bo bihagarika kugyango tubandanye ibikorwa
abajejwe intwaro muri komine Muhuta baremeza ko ivyo bikorwa vyiterambere rusangi birangiye bafata kanya bakayaga n'abavyitavye ibijanye no gukomeza imibano no kubungabunga umutekano hagati yabo kuvyagirije bibavugwa ko Jean-Claude Havyarimana umuhanuza mustanteri ajeje ibibazo by'intwaro hamwe na Karanga yisigura avuga ati
ibikorwa by'iterambere rusangi nga aye muri komine yacu ya Muhuta hari igihe usanga ariho bamwe batavyumva na cyane cyane bakacha babihintumbero ya politike bakayifata nko menga ibikorwa rusangi tubahemereza gukaruka menga bakagomba kuvyitirira umugambwe hari igihe wumva abantu bavyitoga mugabo akabituta matama mugabo ntibabiserure kuko turagaragaza kubibereka neza yuko ivyo oye atariko birikanda atari byo tubandanya guhimiriza no kwigisha bene igihugu no kubereka neza ko ibikorwa rusangi iterambere rusangi si iby'umugambwe si iby'umuntu si iby'idini nibikorwa vyiterambere rya twese uko twese tuba dukeneye ivyo bintu kugirango bidufashe tukaza twizera rero yuko n'abatoba bavyumva no munsi impera n'impera ko bazovyumva neza bakumba yuko igihugu cyubakwa na bene cyo
abo banyagihugu bo muri komine Muhuta banegura n'inyifato yo kubimaza imwe mu mpapuro mu rupapuro rw'amavuka y'abana babo hamwe n'izerekana ko bubatse biciye amategeko kuko bazwi nk'abatitaba ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi kugabo indongozi zikwiye kumenya ko ukutazi baronsa ari guhonyanga amateka y'ivyo bari bafitiye uburenganzira mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Mugisata cimpunzi Nairobi muri Kenya hari abarundi barenga 20 barara mwibarabara imbere y'ibiro by'ikigo cawo nikijeje impunzi RCR haraheza amezi arenga 5 abarundi bagizwa hanini n'abakenyezi abana n'abakiri bato baje bava mu ikambi itwa Kakuma ni muri Kenya nyene basigura ko bahunze umutekano muke gushika ubu RCR ntirabatunganiriza yabwiye kurindira eloje urika neza I Nairobi atubandaniriza ino nkuru
Ugeze mu kiraro cawa yakiwe muri Westlands Nairobi wakirwa n'abantu bahagandagaje mu kuryama bitabaza uduce tw'ibikarato utundi bakatwikingiza imbeho mu mfuruka zibiri z'ico kiraro aho nyene niho batekera imfungurwa baba baronse ibarabara bariko ryawa yakiwe ni rimwe mu yagendera ko imiduga myinshi cyane rikaba ari imwe abiri ku murango bakirwa n'izuba canke bagakubitwa n'imbeho nayo buri gihe mu ijoro imbeho ibizura inzara bari ku metero nkeya z'ibiro bya SR Bamwe muri bo batubwiye icabatumye kuva mu ikambi ya Kakuma mu buraruko bwa Kenya yo bari barahungiye
Nari mu Burundi umugabanje baramwica n'umwana wanje ubwa mbere w'imyaka 13 hama mbona umutekano wanje ntugenda neza mpungira muri Kenya bajya bishye umugabanje babandanya bankurikira Kakuma nguma nitwara kandi umutekano wanje muke barawubona pe babona ko ari vyukuri babona ko ntababesha Munyuma niho najyamye nza numva abantu bakevye inzu yiwanje amasoro aravuga inzira sha kubera amasoro niho hageze gihe bampuruka ratasi go kumpamisha ngaha na Nairobi
Kintu cyadukuyeyo ni impamvu z'umutekano mukeya abaturukana baguma batwinjirira mu nzaho turi bashaka kutwica n'abana umugabo wange waramukurikirana cyane ko yari n'umubodaboda aragirirwa nabi n'inkaratasi za polisi turazifite niho twabonye ko ashobora gupfirayo nta muntu numwe atwumviriza twarageze naho tuva mu nzaho twabaga tujya mu nzu yo gupanga kandi turi mu nkambi ibyo twagiye kubishikiriza UNHCR tubwire ko izadukurikirana twari ndiye kudukurikirana turahebura ndi hano kwibarabara n'abana barindwi ndabasabye n'ubufasha barambira ngo ndindire
Ntunga ndatanguriye kuba ikakuma mbaye ikakuma ndahagiriye umutekano muke hanyuma polisi ikora assessment kuguwa umutekano muke ndagize banyandikira amakaratasi no mu mashirika atandukanye
iruhande yo mutekano muke ubemeza ko abayeho nabi cyane
aha dufise inzara dufise inyota aturara hasi muri bivyondo ubona ntitufura impuzu ngo twambara gahuzu gafuze ntitwoga aha inda ziri mu kutwica mu mpuzu twambaye
ingorane dufite ni nyinshi ngaba bana banje baherutse kujya ku ishuri tukiri kakoma mu nkambi aha ndahafite abana barindwi umwana wanje wa mbere afite imyaka 13 n'ubu nta shuri arimo abana banje nukirirwa bayerera mu ibarabara nta ufashwa na rumwe biyonisi ari duhereza abana ntabwo biga nukirirwa basabiriza mu ibarabara inzara yo nyine bamereye nabi basigaye bameze nk'abacokora
aka kana kagahungu twasanze kicyaranye n'utundi twana nubwo gakeye mu maso gafise ibikababaza
ndi mu wa kabiri ndahora ndiga neza mugani ukuntu twabuza amahera y'inzu twaciye tuza ngaha akujyama ngaha ishuri nyene ndayihebuko
abo bakenyezi nabo bafite icyo basaba ikigo cyawo nicyita impunzi
nosaba ko iwanisiyari ishobora kudufasha ikadufasha bukwiye nk'uko batwemeye nk'impunzi nibadufashe bamwe dufite amakete yuko dushobora gushirwa muri protection kubw'ibibazo dufite nibadushira muri protection abandi batararungiye protection babapangira inzu nk'uko byemerewe yuko umuntu avuye mu nkamba akagera hano Nairobi ategerezwa gupangirwa inzu imyaka yiwe yose yo kubaho
nipfuza ko UNHCR yo dufasha nk'uko yumvise ingorane twahunzarizo kandi kagumirona ko tudafise umutekano igakura abana bacu mu ibarabara natwe kaduha security kwiye tugatuza tukumva yuko twahungiye twiyumvamo nitugume tugira ibibazo twibuka ivyo twabuzi wacu kuko niyo twaguma guteseka naba tuzoheba duturubura
banavuga ko batarota basubira mu ikambi ya Kakuma
cyawe cyo ntinya n'umutekano mukenda hagiriye niwo utuma ntinya kuzikakuma kuko ofise n'inkaratasi ndandikiwe na polisi ya Kakuma n'amashirika atandukanye aha ndabifise niyo mpamvu jewe banzanye Kakuma ndofuma ngenda namaguru nkazofuma ngwa mu nzira sinizeye ko ndoba Kakuma
Turetse abo Barundi hari n'abanyarwanda, abasomalia, abanyetiopia, abakongomani n'abo muri Sudani y'Epfo bari muri ico kibanza kubera imvuzo z'umutekano nyene bahunze Kakuma. Igisata ca SR muri Kenya kimenyesha ko ibibazo vyiza impunzi kibizi kandi kiko kirabikurikirana ariko nta byinshi kirenza ko ikambi ya Kakuma abo Barundi bahunze yakira impunzi za ba 185 zigizwa hanini n'abarundi, abasomalia n'abanyetiopia. Bamwe muri bo bahabaye imyaka irenga 20. Ikambi ya mbere y'impunzi ku isi iri mu gihugu cya Kenya. Dadaab iri hafi y'urugabano rw'icyo gihugu na Somalia. Ubirimwe abantu barenga 2,208 baguriyemo cyane abasomalia. Mu mwaka wa 2016 leta ya Kenya yashatse kuyubugara kubera impamvu z'umutekano ariko mu ntango z'2017 urukiko rukuru rw'icyo gihugu rwahagaritse iyo ngingo. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Bakunze bijuri ya Amerika mukanye turava duhana gahindukire ko imbere yaho sinongenda ntabatumiye mu biganiro twafitiye mu masaha ari imbere nko muri byo harimo ikiganiro muri tsangamo za kurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ni ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha 12 turaza kwashikiza makuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice nahaza ko ari makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muri isanga ni saa 10 nkuko nayo ndabivuze mukanye murani gwe rero n'urutonde rw'iganiro by'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye. Tubasigiye kano karirimbo uyumva gute ka Isa Jamal, ariko akazina kiwe ko kuririmba ni Yoya. Uyumva gute Macbili ya Bero ya koze muhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur Linas na Lidiane Nahazwe. Tuzosubira ejo nkaho twahereye, mubandanye kuryoherwa. Tubasigiye kano karirimbo uyumva gute ka Yoya.
Crispy.